Ini radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio izwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 i Karongi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Mu Burundi parke nkuru ya Bujumbura yagirije cese umumenyesha makuru Sandra Muhoza ivyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza urwango rufatiye ku bwoko.
Ntitubona icaha yari yakoze co tuma afatwa bunyuruzwe mugabo gufata yuko umuntu aca afatwa nk'umumenja nibaza yuko ari ingendo igayitse.
Uyo ni umunyamategeko Maitre Janvier Bigirimana araba n'ivyagateka kazi na muntu. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwasoze indwi zitatu zari ziheze hari inyigisho zo guhanahana ubumenyi ku basirikare 40 b'Abarundi hamwe n'abasirikare b'Abanyamerika bakorera mu gisata c'ubuvuzi. Leta ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa gatanu yatangaje ko izokwakira abimukira bose Ubwongereza uzorungika ku butaka bwayo. Leta ya Burkina Faso yahagaritse amaradiyo BBC n'Ijwi rya Amerika inyuma y'uko atangaje amakuru ku bwicanyi bukabije ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch byavuze ko bwakozwe ku basivili. Izo zari ingingo nkuru nkuru z'amakuru tubafitiye. Ido ni ido y'aya makuru ni mu kanya gatoyi. Ndigagire aho muja muri kumwe na Fide Niyongabo. Idoni dori ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa gatanu yatangaje ko izokwakira abimukira bose Ubwongereza uzorungika ku butaka bwayo. Icegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko Leta y'u Rwanda ifise ubushobozi bwo kwakira ibitegiri ivyo ari vyo vyose bizoshikirizwa vy'abimukira bazoshika mu Rwanda haba ejo canke hirya y'ejo. Yavuze ko u Rwanda rutaramenya amatariki abo bimukira bazorungikirwako canke ibitegiri vyabo. Alain Mukuralinda yatangaje ko mu kiringo c'imyaka ibiri abane bagura umugambi w'Ubwongereza wo kurungika abimukira mu Rwanda bavugije urwamo mu gihe atayindi nyishu bariko barashikiriza. Yavuze ko muri iki gihe urwo rwamo rwarangiye. Ku bwiwe iyo ngingo ntizokuraho ibibazo vyose. Yamara yasavye abane bagura iyo ngingo kureka Ubwongereza n'u Rwanda bakayishyira mu ngiro. Abajijwe kugena u Rwanda ruzokwishyura niyo sentarijeri w'agateka ka muntu y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya yategeka ko kwirukana abimukira bihagarikwa Ubwongereza bukavyihoza. Mukuralinda yatangaje ko Ubwongereza ari bwo uzoba bwegwa n'ivyerekeye gutorera inyishu ico kibazo. Yavuze ko atana kimwe bafise bavuga canke banebagura ku bibazo biraba Leta y'Ubwongereza. Yatangaje ko niyo Ubwongereza bwatsindwa mu masentare u Rwanda ruzokubahiriza ingingo zizoba zafashwe. Amerika igiye gukura zimwe mu ngabo zayo mu gihugu cya Chad byatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon iminsi mike inyuma ko Washington yemeye gukura abasirikare bayo mu gihugu kibanye cya Niger. Eugene Mukangusa arabandanya inkuru.
Amerika ifite abasirikare bagera mu 100 bari muri Chad mu mugambi wayo wo kurwanya intagondwa mu burengerazuba bwa Afrika. Ingabo za Amerika muri Afrika zizwi ku izina rya US AFRICOM ubu zirimo kwitegura gukura bamwe mu basirikare muri Chad. Ni bamwe mu bari bateganyijwe kuvayo nk'uko General Major Pat Ryder ushinzwe itangazamakuru muri Pentagone yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa kane. Yabivuze muri aya magambo: iyi ni intambwe y'igihe gito nk'uburyo burimo gukoreshwa mu kongera gusuzuma ubufatanye bwacu mu by'umutekano buzongera gusubukurwa nyuma y'itora rya perezida muri Chad ryo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere wa Chad yategetse ingabo za Amerika muri uku kwezi guhagarika ibikorwa by'ikigo cy'abasirikare barwanira mu kirere kiri hafi y'umurwa mukuru Njamena, nk'uko biboneka mu ibaruwa yohererejwe guverinoma y'inzibacyuho kandi yabonywe n'ibirontaramakuru bya Faransa AFP. Yavuze ko yasabye ingabo za Amerika gutanga impapuro zisobanura impamvu ziri ku kigo cya AGCOSEI cy'ingabo zirwanira mu kirere, ariko ko nta gisubizo na kimwe yahawe. Abasirikare ba Amerika bari muri icyo kigo baha imyitozo ingabo zidasanzwe za Chad mu bijyanye no kurwanya iterabwoba. Batoza kandi umutwe w'ingabo z'indobanure za Chad mu buryo bwo guhangana n'umutwe wa jihadiste wo muri Nigeria Boko Haram.
abayobozi bishyirahamwe mpuzamakungu ONU berekanye kuri wa gatanu impungenge zikomeye ku makuru atabaza arushirizaho gutangazwa ku byerekeye ingwano iri kitera yiyongera mu ntara ya Darfur yo mu buraruko muri Sudani. Ibindi kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Ibyo birimo gutuma abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanga impuruza ku gitero gitutumba. Basanga igitero cyateguriwe hamwe cyagabwa ku mujyi wa El Fasher gishobora kuba kiri hafi kuba. Ibiro by'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres byabivuze mu itangazo riburira rigira riti: igitero kuri uyu mujyi gishobora kugira ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivili. Hari ukwiyongera k'umwuka mu by'umukarere gasanzwe kari hafi kwibasirwa n'inzara. Mu itangazo ibyo biro bya ONU byanongeye gushimangira inkuru za Guterres yatanze kugira ngo hirindwe imirwano muri ako karere. Abantu byibura 43 barimo abagore n'abana biciwe mu bushyamirane hagati y'ingabo za Sudani SAF n'umutwe wa Rapid Support Forces RSF kuva tariki 14 y'ukwezi kwa kane, ubwo RSF yatangiye gukataza yerekeza mu mujyi wa El Fasher nk'uko ibyivugira. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu, komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Volker Turk yanumvikanishije impungenge ze zikomeye ku mirwano ibera hafi y'uwo mujyi. Miliyoni z'abantu bavuye mu byabo mu gihugu kuva imirwano itangiye mu mwaka ushize hagati y'ingabo za SAF za General Fatah al-Burhan n'iz'umutwe witwara gisirikare ziyobowe na General Mohamed Hamdan Dagalo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri internet we akabarungu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu amakuru y'ibiyaga binini. Mu Burundi parke nkuru ya Bujumbura yagirije icese umumenyesha makuru Sandra Muhoza aheruka gufatwa ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko. Ivyo bishobora guhanishwa igihano cyo gupfungwa burundu. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri nkuru.
Nico gihano ca mbere gihambaye gitegekanirijwe umumenyesha makuru kubera ivyaha parike nkuru ya Bujumbura ikeka ko Sandra Muhoza yakoze. N'ivyaha ubutungane buvuga ko uyu mukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubuga ngurukana bumenyi rwa WhatsApp ruhuza abamenyesha makuru n'inzego za leta rwitwa Burundi Media. Ikibanza Sandra Muhoza afungiwemo camenyekanye mu ndwi iheze inyuma y'iminsi itanu akuwe ingozi n'abantu batamenyekanye. Dufatiye ku makuru aturuka mu muryango wiwe imbere yuko atwagwa mu ibohero rikuru rya Mpimba yabanje kuburanira mu mpisho muri parke ya Bujumbura akuwe mu biro by'iperereza. Nkuko Ijwi rya Amerika ryavyiboneye kuri urwo rubuga, umumenyesha makuru Sandra Muhoza akoreye ikinyamakuru candika La Nova Burundi yashikirije icyumviro ku nkuru itari bwemezwe yari imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu gwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi boba barahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe nabo. Umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati: urafize ivyemezo utwereke nkingo nka zibiri canke zitatu zayironkejwe? Sandra nawe yishuye ati: zitano gusa, oya reka ni nyinshi notanga. Uwundi yaje yandika kuri urwo rubuga ati: nibaza ko byoba byiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye byofasha. Parike nkuru yamubwiye ko ivyo yakoze bihanwa nk'icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu, gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko. Igihano gihabwa uwakoze ivyo vyaha kirateye ubwoba ishiramwe mpuzamakungu rihanira uburenganzira bw'abamenyesha makuru RSF. Sadibu Marong atwara igisata ca RSF muri Afrika yo munsi ya Sahara kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
La détention que nous estimons arbitraire de la journaliste burundaise.
Atinifungwa ridakurikije amategeko na gato. Ikindi giduteye amakenga menshi nuko ivyahakekwa ko bishobora gutuma afungwa ubuzima bwiwe bwose. Kobara kamara maza kumumenyesha makuru kandi nivyo yagirizwa atavyo yigeze akora. Nireme ntanya gusa kuko wewe yashikirije icyumviro bisanzwe ku rubuga rw'abagenziwe. Ivyo nivyo havyama byegetswe kubo leta ishaka kunumisha cyane cyane abamenyesha makuru. Ibaze namwe ntiyariko aranatohoza kuri ya nkuru, ariko agacagere kwa ko intebe ishushe. Turabyiyamirije ibyo birego bikwiye gukugwaho. Umunyamategeko Maître Janvier Bigirimana yabwiye Ijwi ry'Amerika kwa amategeko y'igihugu arekurira umuntu gushikiriza icyiyumviro nawe coba kidahuye n'ivyo ubutegetsi bwifuza. Ahera ngaho avuga ko gufunga abantu kubera ivyiyumviro vyabo biteye kubiri n'ingendo ya demokarasi n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu.
Nacyacane ko ari ingendo ihonyanga ibwirizwa shingiro kandi leta ikubahiriza ivyiyumvira abantu bashikirije, kuko abantu bose ntibateza kuyumvira cyo kimwe, ntibateza gukomera amashi ibintu bimwokira. Noneho ibi bintu byuko abantu bashikirije ivyiyumviro mu migwi barimo cyacane ivy'ubuhinga ngukana bumenyi vya WhatsApp ushanke ibindi ni ibintu bisanzwe. Kugeraho ntitubona icaha yari yakoze cyo tuma afatwa bunyuruzwe, mugabo gufata yuko umuntu aca afatwa nk'umumenja. Nibaza yuko ari ingendo igayitse, ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyango.
Umuyobozi w'ikinyamakuru Ranova Sandra Muhoza akorera wewe yatanguye gutegwa impungenge n'ifatwa ry'uwo mumenyeshamakuru. Pascal Ndayisenga yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe nk'unyurujwe. Aha niho komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru CPJ ihera mu kwemeza ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu Burundi bakora mu bwoba budasanzwe. Mudoki Mumo atwara igisata cya Afrika yo munsi ya Sahara muri CPJ yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya.
What offenses does this woman?
Yakoze cyaha ikihe? Yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe? Ibi ni iterabwoba ririko rirakoregwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe. Ni nkaho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyurozwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri, mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa. Mu matangazo aya mashirahamwe yashize ahabona aho asabire kugwa juwo mumenyeshamakuru yibutsa ko asanzeyo ubundi mukenyezi mugenzi we Floriane Irangabiye wowewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe imyaka 10. Bahuriye ku cyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Umunsi ni tariki Sandra Muhoza azoburanishirizwa ko Nido Nido ntiramenyekana yamara amashirahamwe atanu aharanira agateka k'abamenyeshamakuru mu Burundi, harimwo ikigo c'abamenyeshamakuru n'irihuza abamenyeshamakuru b'abagore hame rero na sendika y'abamenyeshamakuru muri icyo gihugu bifuza ko ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uhimbazwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu utosanga mugenzi wabo mu buroko. Pierre Claver ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Tugere mu Burundi, leta y'u Burundi n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge basaba leta zunze ubumwe za Amerika kubaronsa ibikoresho byo mu bisata by'ubuvuzi bigene bigezwe ko n'inyubako zijanye navyo kugira ngo ivyo bitaro bibe ibihurumbirwa na benshi. Inkuru ya Radio ya Amerika yateguye ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Ive Ndayishimiye.
Ubwo n'ubutumwa bwatanzwe n'uhagarariye leta y'u Burundi igihe ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi bwasozera indwi zitatu zari ziheze hari inyigisho zo guhanahana ubumenyi ku basirikare 40 b'Abarundi bo mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge hamwe n'abasirikare b'Abanyamerika habakorera mu gisata cy'ubuvuzi.
Au cours de nombreuses années à venir, nous continuerons de le prouver turi kumwe pere shoboka.
Uwo ni Keite Jirges icariho akaba hanujejwe ibikorwa n'imigenderanire y'ibihugu mu buserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi. Ibisate bahanahanyemwo ubumenyi mu ndwi zitatu biciye mu gukorera ku by'umuntu abona, kubaga ibikomere, kubaga amagufa, kwita ibibazo by'abakenyezi, igisata c'indembe, igisata c'isuku mu bitaro, hamwe no mu gukora ibikoresho byifashishwa mu buvuzi biba byapfuye canke byagize akabazo no kubibungabunga. Uwo yarayoboye abasirikare ba Amerika yavuze ko umwanya abasirikare ba Amerika bamaranye n'Abarundi kabaye akaryo ko kungurana ubumenyi umwe wese mu gisata n'ikibanza akoreramwo, ibyo bigakomeza n'ubucuti hagati y'ibihugu byombi.
Ce que nous avons vu au cours de trois dernières semaines,
Ivyo twabonye muri zinduwe zitatu ziheze abakozi b'abasirikare b'Abanyamerika bo mu gisata cy'ubuganga n'abasirikare b'Abarundi barahanahanye ubumenyi mu bijanye n'ubuhinga n'ishyirwa mu ngiro ryiza ryo kuvura abantu. Ivyo byatanze umwimbo mwiza aho hari abagwayi 350 bavuwe, hari abahinduriwe amapasuma, haravusa abana 39, ibikorwa 21 byarafashije gukiza ubuzima bw'abantu biciye mu kubabaga, gusubiranya ibikomere hamwe n'ukunguranya ubumenyi mu buhinga bushasha bukoreshwa mu gupima mu vyumba vyo gupima imigera n'indwara, bafatiye cyane ku buhinga bwo gufata amafoto imbere mu mubiri, hamwe rero no kuraba uko hotezwe imbere uburyo bwo kurinda no gukwirakwiza imigera yanduza.
Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi hariho Colonel Barumishe Jean Marie, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo kwivuna basi no gukurikirana abahoze ku rugamba. Asubiza Umunyamerika yavuze ko iyo myimenyerezo yaje kuba inyishu ku bitera ibikehe bikigoye kandi bihanze igisata cy'ubuvuzi mu Burundi. Asaba abo bahejeje guhabwa ubumenyi bwo kwitaho abagwayi kubushira mu ngiro umwe wese mu gisata arimwo no kubusangiza abandi mu kugarukira ubuzima bwakiremwa muntu. Kuri Amerika yatanze ubu butumwa:
ego imyimenyerezo irarangiye, ariko turashaka gushira ku rundi rugero bino bitaro, tuve ku rugero rwa 4 tuje ku rugero rwa 5. Turafise byinshi byankenegwa tugikeneye, aha ndavuga ibikoresho bigezweho. Ndatanze ubusabe ndabikishije kuri mwebwe. Turabasavye mutudodorere kuri Leta z'Ubumwe za Amerika no kubagize African Command kubera tutarashobora kuronka ibikoresho bitari bike. Ibyifuzo byacu dufise ntidushobora kubishika ko mu gihe tudafise ibikoresho bikwiye kandi bigezweho. Turafise icyizere ko mu kindi gihe cy'imimenyerezo nk'iyi tuzoba dushobora kuyikorera ku kubaga umutima, ubwonko, ibihimba by'umubiri ndetse n'ubundi bufasha mu bijyanye no kuvura indwara zihora zituma turungika abagwayi hanze y'igihugu. Ibi ni byo gisabo cyacu kuri mwebwe.
N'umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge, General de Brigade Dr. Mark Nimburanira, yunzemo ati:
ibikorwa byo guhanahana ubumenyi ku basirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika n'ab'igihugu cy'u Burundi vyogira karusho gasumbirije mu gihe iyo myimenyerezo ibera mu kibanza gifise ivyankenegwa bikwiye mu buhinga hamwe n'inyubakwa zabigenewe. Vyo kugurura amaso Abarundi basanzwe bamenyereye gukorera mu bibanza bitarimwo ibikoresho bikwije ibisabwa, kandi vyotuma ibitaro bija ku rugero rwiza haba ku rwego rw'igihugu ndetse n'ubwa karere.
Nubwa kabiri heco gikorwa cyo gufashanya mu gisata cy'ubuvuzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Burundi kiba. Mu gihe mu mwaka uko guhanahana ubumenyi ku basirikare biba rimwe, muri uyu mwaka w'2024 bikazoba inshuro zibiri.
Mu karere k'ibiyaga binini dukubitire muri Afrika mu burengero, aho Leta ya Burkina Faso yahagaritse amaradiyo BBC n'Ijwi rya Amerika nyuma y'uko atangaje amakuru ku bwicanyi bukabije ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryavuze ko bwakozwe ku basivili. Hari mu cegeranyo iryo shyirahamwe ryashyize ahabona ejo kuwa 4 ku bwicanyi bukabije, ryavuze ko intego za Leta ya Burkina Faso zakoze ku basivili.
Umuvugizi wa Leta ya Burkina Faso ajejwe gutangaza amakuru Donsira Miriam Corinne Sanu mu ijoro ryo ku munsi wa 4 yavuze ko ayo maradiyo yombi ko ari abiri azohagarikwa mu kiringo cy'indwi zibiri. Yaragabishije ayandi maradiyo kwirinda kuvuga ku bwicanyi ishyirahamwe Human Rights Watch ryavuze ko bwakozwe n'inteko za Leta y'ico gihugu. Hisunzwe icegeranyo ishyirahamwe Human Rights Watch ryasohoye ejo kuwa 4, igisirikare cya Leta ya Burkina Faso carishe abasivili 223 barimwo abana 56 mu hana y'abanyagihugu bagirizwa ko bakorana n'abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu. Ibinyamakuru vyo mu bice bitandukanye vyo ku isi vyaratangaje amakuru kuri ubwo bwicanyi, harimwo itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press. Iradio BBC ntiyishuye igihe ari isabwe kugira ikivuga ku ngingo ya Leta ya Burkina Faso. Ijwi rya Amerika ryaranebaguye bikomeye ingingo ya Leta y'ico gihugu yo guhagarika ibiganiro vyayo mu kiringo c'indwi zibiri. Yariyamirije kandi ingingo y'ico gihugu yo guhagarika imirongo yose ya internet no guhagarika gukoresha urubuga rwayo.
Vyongeye ijwi rya Amerika ryari yamirije ingingo y'urwego rw'igihugu rugenzura itangazamakuru yo guhagarika buno nyene ibiganiro byose byaryo ku birego ku ihonyangwa ry'agateka ka muntu rikorwa n'inteko za leta ya Burkina Faso kuba civil. Ivyo birego vyatumye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bisaba gufasha gukora itohoza ryigenga. Umuyobozi mukuru w'imfatakibanza w'ijwi rya Amerika John Lipman yaratangaje ko iradiyo ijwi rya Amerika ihagaze ku vyo yatangaje kandi izobandanya gutangaza amakuru y'ukuri atahengamiye kuri ico gihugu. Yavuze ko ijwi rya Amerika rigendera ku mugambi uwo gushikiriza amakuru y'ukuri atahahengamiye kandi yuzuye. Yavuze ko kubera izo mvo basaba leta ya Burkina Faso guhindura ingingo iteye y'amakenga yafashe. John Lipman yatangaje ko mu gihe amakungu ariko yitegurira guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru mu kiringo c'indwi imwe, ingingo ya leta ya Burkina Faso yafashe yo kugiramira igikorwa co gutangaza amakuru mu bwigenge ara kandi karorero kerekana ku ijwi rya Amerika ritegerezwa kubandanya rishyira imbere umugambi nyamukuru wayo. Ubwigenge bw'itangazamakuru ni kintu gihambaye cyane. Radio y'Amerika Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika. Isura ya mbere mu rubanza rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump i New York yagarutse muri sentare kuri uyu wa gatanu. Ababuranira Trump nibo ariko bamubaza ibibazo. Thomas Kamirindi yakurikiranye iyi nkuru.
Uyu mutangabuhamya yahamagajwe n'umushinjacyaha yitwa David Pecker, umukambwe w'imyaka 72 y'amavuko. Yari afite ikinyamakuru cyitwa National Inquirer. Yari amaze iminsi itatu asobanurira urukiko uko yakoranye na Trump igihe uyu yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2016. Muri make, Pecker yavuze ko yasezeranyije Trump kumubera amaso n'amatwi, agakurikirana impuha zose n'amakuru yose byashoboraga kwangiriza Trump, we akamuvuga ibigwi abo bahanganye bo akabandikaho ibibi gusa. Muri urwo rwego yemeza ko bakoranaga na Trump bya hafi, bakumvikana ku buryo bwo kugura amakuru yashoboraga kuba igisebo kuri Trump, ariko ikinyamakuru National Inquirer ntikiyatangaze. Basinyaga amasezerano n'abayagurishije ko nta kindi kinyamakuru bafite uburenganzira bwo kuyaha. Babyita catch and kill mu Cyongereza, bishatse nko kuvuga gukacira no kwica. Muri abo bantu harimo abagore babiri, Karen McDougall na Stephanie Clifford, uzwi cyane nka Stormy Daniels, bavuga ko bigeze kuba amahabara ya Trump. Ubushinjacyaha bwo ku rwego rwa leta ya New York iri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko kubishyura byari uburyo bwo kubuza rubanda kumenya amakuru mabi kuri Trump. Busobanura rero ko byari bigamije kuyobya no gushimuta amatora yo mu 2016. Umutangabuhamya David Pecker yemeye gukorana n'ubutabera 100% nta na kimwe asize inyuma, nabwo bumwemerera ko butazamugerekaho icyaha. Arangije kuvuga ku ruhande rw'umushinjacyaha, Pecker ari noneho mu maboko y'abavoka ba Trump ku munsi wa kane amaze imbere y'urukiko. Batangiye kumuhata ibibazo biganisha ku gutesha agaciro ubuhamya bwe. Bimwe bigamije kwerekana ko ibyo yakoranye na Trump byari nk'umuco mu kinyamakuru cye National Inquirer. Mbere ya Trump yabikoreye n'abandi bantu bazwi cyane nk'icyamamare mu bya sinema Arnold Schwarzenegger. Pecker yemeye koko ko mu 2003 ubwo Schwarzenegger yiyamamarizaga kuba guverineri wa leta ya California, batanze amadolari 1000 bagura kandi bica amakuru y'abagore bashakaga gushyira ku karubanda bemeza ko bigeze kuba amahabara ya Schwarzenegger. Uyu yaje gutorwa ategeka leta ya California iri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu kwezi kwa 11 2003 kugera mu kwa mbere 2011. Mu rukiko impande zombi ntiziterana amagambo ku buhamya bwonyine gusa. Urugero, iyo avoka wa Trump amuvuga amwita President Trump. Umushinjacyaha uyu munsi yahagurutse abwira umucamanza ati mutubwirire aba bantu ko iyi nyito atari yo. Trump ntiyari president mu 2015 n'2016 igihe yakoraga ibyaha tumurega. Kumwita president rero bishobora kuyobya urukiko. Umucamanza yamuhaye ukuri, bivuze ko muri uru rubanza abavoka ba Trump batagomba kongera kumwita president Trump. Hagati aho, Trump agomba kuba yicaye mu rukiko gusa ntacyo yemerewe kuvuga. akunze gutangariza rero abanyamakuru icyo atekereza mbere yo kwinjira cyangwa iyasohotse. Uyu munsi mbere yo kwinjira mu rukiko yifurije umugore we Melania isabukuru nziza y'amavuko ye. Ati byari kuba byiza iyo nza kuba ndi kumwe nawe, none ndi hano mu rukiko mu rubanza rurimo amariganya. Yinubiye kandi ko mu cyumba kiburanisha haba hakonje cyane. Ati umenya babikora ku bushake.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Tugume muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken uyu munsi yagabishije Ubushinwa ku mfashanyo buha Uburusiya. Frederic Ngundikija dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Blinken uyu munsi kuwa gatanu yavuze ko Amerika itewe amakenga n'ifashanyo ya gisirikare Ubushinwa buha Uburusiya. Yaboneyeho akanya ko kugabisha abategetsi barongoye Ubushinwa ko Leta Amerika ishobora kubafatira ibihano. Blinken yashikije ubwo butumwa ari mu Bushinwa nyuma yaho abonaniye na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping hamwe n'abandi bategetsi bakomeye b'icyo gihugu. Cari gihe cy'inama yabahuje yari kwiga ku bibazo bitandukanye ibyo bihugu bibiri bidahuriyeko. Ikibazo nyamukuru kiraje ishinga Leta Amerika nk'uko Blinken yabishikirije n'ubuhinga hamwe n'ibikoresho Urusiya bwifashisha mu gukora ibigwanisho byo mu ntambara burimwo muri Ukraine Amerika ivuga ko utangwa n'Ubushinwa. Blinken yagize ati: "Nabwiye Perezida Xi ko mu gihe Ubushinwa butuhagarika iyo nyifato twebwe tuzoyihagarika." Abategetsi ba Leta Amerika maze indwi zitari nke bagabisha ko bashobora gufata ingingo zizotuma inyifato y'Ubushinwa yo gufasha Urusiya gukomeza ingwano yabwo muri Ukraine ihagarara. Gushika ubu ntawuzi aho Leta ya Amerika izoshika mu gufatira ibindi bihano Ubushinwa inyuma yaho ifatiye ingingo ibuza amabanki yo muri Amerika gukorana n'icyo gihugu. Yamara izindi ngingo zifatiye ku butunzi zishobora no kubangamira ubutunzi bwa Amerika. Ubushinwa burahakana ko bufasha Urusiya mu bijanye n'igisirikare, buvuga ko ikintu cyonyine buriko urakora ari ukubandanya amasezerano y'ubudandaji ifitaniye n'icyo gihugu. Perezida Xi Jinping ntiyagarutse ku ngwano hagati y'Urusiya na Ukraine, ahubwo yashigikiye ku kamaro gahambaye ko kubandanya kunagura imigenderanire hagati y'Amerika n'Ubushinwa. Perezida Xi yagize ati: "Ubushinwa na Leta Zunze za Amerika bikwiye kuba ibihugu bikorana neza aho kuba ibihugu bihiganwa. Bikwiye kuba ibihugu bifashanya mu guteza imbere imigambi yabyo aho kwibangamira. Bikwiye kuba ibihugu byama biriko birondera umwumvikano n'uburyo bwo gukemura amatati hagati yabyo aho kwama biriko biragwana." Iyo nama hagati ya Blinken na Perezida Xi ntiyari yatangajwe imbere y'igihe ariko yari yitezwe. Naho Leta Zunze za Amerika n'Ubushinwa bibandanya kuganira, hari ibibazo bitari bike gushika ubu bitarumvikanwa ko. Ivyo birimwo amatati ku vyerekeye ubudandaji hamwe n'umwumvikano muke ku bijanye n'intara zimwe zimwe.
Mukanya tugiye kubasezera mu biganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya. Yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru zagize amakuru twabashikirije. Leta ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa gatanu yatangaje ko izokwakira abimukira bose Ubwongereza buzorungika ku butaka bwayo. Naho mu Burundi, Parke Nkuru ya Bujumbura ya Grigiches umenyesha makuru Sandra Muhoza aheruka gufatwa ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza urwango rufatiye ku bwoko. Ku bindi vyerekeye Burundi, Leta ya Burundi n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubaronsa ibikoresho byo mu bisata by'ubuvuzi bigezwe ko n'inyubako zijanye navyo kugira ngo ivyo bitaro bibe ibihurumbirwa n'abantu benshi. Naho ku vyerekeye Burkina Faso, Leta yahagaritse amaradiyo BBC n'Ijwi rya Amerika inyuma yuko atangaje amakuru ku bwicanyi bukabije ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryavuze ko bwakozwe ku basivili. Aha rero niho durangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha. Tubifurije ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mwese, mugire ibihe byiza, mururanikwe.
America, yabayi, kiganiro cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu ugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.